ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nabaye mwiriwe canke mwaramutse abo duteramanye iji ni mwumva ni rya Emmanuel Ntirampeba. Ishiramo ya RD yararangije kubaka inyubako y'akaranga izoratigwamo imvyino n'indirimbo z'ikirundi niza abanyagihugu basangwa bo muri Fizi mu kambi impunzi z'abarundi ya Rusenda. Mu ntumbero yo kunezereza abanyakaranga k'intambo kavukire iyo nyubako izokugurugwa hamwe n'ibibuga by'inkino by'amaboko mu mugambi inkino zikingira umuyabaga ku buryo bw'umugwi ujeje inkino ku isi yose seyo. Emmanuel Ntirampe bana Yvette Munezero batugire kumuriri.
Iyo nyubako yubatswe ku metero 10 hafi y'ikambi impunzi z'abarundi na Hasel ifatikanije n'ishirahamwe rijejwe inyubakwa ku buryo bw'amafaranga y'ubuyobozi mpuzamakungu bujejwe inkino seyo mu mfunyafunyo. Iyo nyubakwa yubatswe mu kiringo c'amezi 4 kuva mu mpera y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2019 gushika mu kwezi kwa gatatu n'umugwi ugizwe n'abantu 12 bakaba barabubatsi 6 n'abafasha 2 bajejwe kumanika n'umugwi wa 2 waje weraheza ibikorwa warugizwe n'abantu 12 nyene aho 4 muri bo barabubatsi 4 bakaba bafasha 3 bakaba barabasize iyo nyubakwa. Abarongeje iyo nyubakwa nk'abakenyezi n'abigeme hamwe n'urwaruka rw'abaririmbyi barashimye seyo kuba yarishuye igice kimwe cy'ibibazo byabo kuko ngo bagiye kwakira no kwagura ubumenyi bwabo no mu biteramo bizotegurwa. Tubamenyeshe ko iyo nyubakwa izokoreshwa n'umugambi wo kunonora imitsi ubwo gukinga washizwe mu ngiro na Orchard Hollande.
Umukuru wa segiteri ya Tanganyika arengana mu isoko ya Sepejeri iri muri iyo segiteri nyene nabo bafatanije ibikorwa umushinga nta John Mulondani yamenyesheje abanyagihugu biwe ku 3,000 angana n'amadolari 2 azoriho n'umunyagihugu wese akwije imyaka 18 nkikori kubwiwe azofasha segiteri guteza imbere imigambi mishasha y'akamaro nk'isoko rusangi rikuru rya segiteri. Yaboneyeho akajyo ko kumenyesha ko iryo kori riterekeye impunzi z'abarundi 30,000 ziri muri iyo mice abakozi b'Imana, abakozi ba leta n'abatama bakuze cyane. Ishure rito Musenyi n'ishure rikuru rya Cyamate akaba yibwe muri ijoro rya kejo kuwa gatatu ndamukiza mwaka wa 2019. Ayo mashure akaba ari mu kigo kimwe cishengero rya UTMC Park akaba ari amashure yigenga yabemera akorana na leta yibwe n'abasuma bakaba batwaye 25,000 yatanzwe n'abanyeshuri mu kwitegurira ibibazo cha leta giheza umwaka w'amashure yisumbuye. Amakarata y'ishure 100 ibitabu amasabune maremare 50 y'isuku yabigisha n'ibindi byinshi na Jafari bya dunia.
Kubwo umwunganizi w'umuyobozi w'ishure ritoya rya Musenyi kugira ngo binjire mu biro ibyo bisuma byasenyuye ikoritra yo mu kirasi cyo mu mwaka wa 6 aho baciye bamaze gushika muri ico kirasi baciye basenyura amatafari y'igihome babona kwinjira mu biro. Kubwa ombe ni mbacha muri ivyo biro ivyo bisuma vyatwaye ibitabo 31 vy'igifaransa vy'umwaka wa 5 n'umwaka wa 6 na 39 vy'ibiharuro vyo muri iyo myaka nyine n'imituma 50 y'isabuni zo kumesura z'abigisha kwishure gisumbuye gikamate ishure gisumbuye rikurira ishure ritoya rya Musenyi ivyo bisuma vyuriye ku ruhome basambura yasi ku biro vyuserukira ivyigwa n'inyuma y'amategeko bivye muri ivyo biro hamwe n'amafaranga 25,000 by'abakongomani n'amakarata 100 y'abanyeshuri. Amafaranga yatwawe yari yateguriwe ko azogura amafishi y'abanyeshuri barangiza mu gisata c'inderabigisha n'ubuvuzi bw'ibitungwa. Kubwa byamungu mu kuburi Kalonji ishure giwe giga ko abanyeshuri 572 bagizwe n'abakobwa 298 n'imisore 280.
Niyo turangirije ikiganiro cy'uyu munsi mwateramanywe na Emmanuel Ntirampeba ikiganiro cyari cyateguwe na Sergio Bisimwa.